Hii ni Radio Free America. Radio Free America vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ndabasuhuza mbaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma fatanyije n'abagenzi banje bari hirya no hino mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virus ya corona. Iki cyorezo ariko nticyabujije abarundi gutora abategetsi bazabayobora mu myaka iri imbere mu gihugu hose biriwe mu matora ya perezida, abagize inteko ishinga amategeko n'abajyanama ba za komini. Na matora yabaye itumanaho rya internet ryafunzwe mu gihugu hose, ingaruka ni zihe?
Uno munsi twakoreye hamwe mu cyo twita runani kw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye twabishikiriza ku mwanya uko twagiye twabironka.
Uwo ni Alexandre Niyungeko wahoza kuri ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi. Ahanini amakuru yacu yose yo kuri isaha aribanda ku matora yo mu Burundi yabaye nta banyamakuru b'itangazamakuru mpuzamahanga bayakurikira cyangwa indorerezi mpuzamahanga ziyagenzura. Nari maze kubabwira mu kanya ko uyu munsi twibanda ku matora yo mu Burundi, abaturage bujuje imyaka yo gutora bitabiriye amatora ya perezida, abadepite n'abajyanama ba za komini. Gusa na matora abaye zimwe mu mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp, Twitter, Facebook zose zifunze kuva mu gitondo cya kare. Icyo cyemezo cyabangamiye uburenganzira bw'itangazamakuru. Iyi nkuru niyaragijwe rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana.
Ku idubu muri komini ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu, abantu bateganijwe kuhatorera 1909 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse, abo bafise umutima wo konona nabo abasaba kutisambulirako.
Ndabakeza cyane cyane kubona ishyaka bafise, benshi bazindutse kandi bariko batora umutekano, nta bantu ariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari kuhatora abanyamigambwe, hari kuhatora abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora, atari umunyamugambwe, atari akagwi. Rero iyo arije igihugu yononye aba yiyononeye. Nicyo gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima, kuko aba yononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turizeye neza yuko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo.
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarte yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara, ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Ntabaje wemba nshingiye ku kintu nyamukuru cy'uko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba, mugabo kuva ubu amatora ari ku munsi mukuru. Abantu ntibasigire kugira ubwoba, umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza, hari umuntu wese azana akanyamuneza azatwenga agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu akenshi n'imigambi imbere izonyubaka izonkiteka nkiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeje numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa, ukumva umenga icyo bashyira imbere ni gutukana, ni kwandagazanya. Icyo kimireje nkaranagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru.
Amatora ni uwa gatatu yabaye imbuga ngurukana bumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'abarundi ata kibazo, ariko bikaba binyuranye n'ivyo asaba abijeje kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kabyo ni uko byadufasha twese gutuma tumanako makuru, abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ubu gito, mu guca abenshi bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva niho navuze nti uri umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite, akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe biba bigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona, ni umushigikira. Mugabo mu gihe biba bigira kugira ngo akubere ubwoba, ibibazo kibarava kumenya ukuri ntashaka.
Aho yari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akarasabye abitoza n'abarundi gushira intaho ishize.
Bahejeje gutora kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure, hanyuma batubwire ingene byagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko ahani twaje muri sentara aho bakimanza kuko nta sentara nimwe irabaho nawe wicira urubanza novuga na barundi twese cyo turatora twakira ivyo abarundi bakoze na wewe ububirimo kuko nico gituma dashobora kuvyanga na wewe uburimo
mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaseruka ibihugu bya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
urakoze Desire turacyari ku matora yo mu Burundi noneho turebe uko abakandida bose ku mwanya wa president bagiye batora duhereye kuri agatorwa sawishaka CNL ritavuga rumwe na leta yatoreye ahavuka muri komine Kiremba yo mu ntara ya Ngozi naho Demisiye Ndayizeye wigeze kuyobora Burundi we yarahagarariye ihuriro kira Burundi yatoreye mu ntara ya Kayanza Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira
umukandida agatondwa asa aherekejwe n'umukenyezi wiwe hamwe n'abandi bamwegereye mu mugambwe no mu bamucungirira ubuzima yatoreye hitwa Iciri ni muri komine Kiremba intara ya Ngozi aho asanzwe avuka hari nk'isaha zine zirenga gato abamenyesha makuru batanguye kwankigwa n'abaserukira mu Gwiseni ucungira amatora kwinjirana nawe kugira ngo bamufate amafoto n'amasanamu inyuma y'impari zamaze nk'iminota 10 gwasa yavuye avuga ko bitamuryohegeye kubona abamenyesha makuru babuzwa gutangaza ingene yatoye gutyo babona kwemererwa gukora akazi kabo amaze gutora gwasa yahamagariye abanywanyi biwe n'abarundi muri rusangi kwihangana barindira ibiva mu matora Gwasa yavuze ko nibitabashimisha bazo kwitura amasentare ajeje gutatura amatati y'amatora nk'iyubahiriza ibwirizwa shingiro n'izindi
abaduserukira mu biro do vote atandukanye ni kuvuga amamandate bategerezwa gutahukana ibiganyo by'uko ibintu byagenze kumwe n'umwimbo kuko ivyo nivyo biheza bigafasha iyo umuntu afisa amakenga canya kangongono nivyo biheza bigafasha kugira ngo umuntu ashobore kwitura inzego bijejwe irabe ivyabaye hanyuma zigire icyo bishikirije nk'ingingo kugira ngo barenganure uwoba yumva yuko yarenganijwe twebwe rero idusaba abarundi bose nuko botora mu mutekano no mu mahoro ntangere hanyuma tugasaba yuko amajwi boya harura ukwari ntiyagire umuntu yorondera kugira ibintu bitari byo kuko twumva yuko hari hafise intumbero zameze neza bashaka yuko ibyo bipfuza ku mutima n'ibyo hita akuraba ivyabanyeze kugoba bavuze icyo tusaba rero nuko umwe wese yobikora mu ntumbero nziza yukurondera yuko igihugu cyacu kiguma gitikanye
umunsi wose w'amatora nta internet yari hari gutuma atumana ko amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi ntivyakunze agatorwa yagiriza leta kuba yaciye imirongo ya internet kugira ngo ubusuma bw'amatora bukunde wahoza twari Burundi Domisiano Ndayizeye aserukira runanikira Burundi nabo nyene yatoreye havuka imurago muri komine n'intara ya Kayanza aheje gutora Ndayizeye hamagariye umugwi ucungira amatora sini kwirira ubusuma bw'amatora abarundi nabo bakizera ivya yavuyemwo
kugira ngo ngaruka ya amatora izogende neza bikenewe umugwi ujeje gutegura amatora ubyifatamo neza kugira ngo ibiharuro bizova mu biyo ibiharuro byerekana koko abanyagihugu bashaka byiza no gukorera habona abasaba rero nshimitse yuko nk'abajejwe gucungera amatora aba baserukira ndani imigambi inyuranye kuba bareka bagakurikira ibiharuro kandi bakabaha ibyo byemezo nk'uko bitegekanijwe n'amategeko hanyuma aho ntayishize twese tuyemere
nk'uko amakuru twanonsa bivuga amatora yaracungerewe n'igipolisi n'igisirikare mu gihugu cyose umuvugizi w'igipolisi avuga ko atangorane zikomeye zibonekeje gusa Pierre Nkurikiye avuga ko tunenge twotwo tutabuze
kumuyira naho nyine hari imodoka zibiri zibonekeje zifite amakenga zifite intumbero yo kugomba guhungabanya umutekano hanyuma abajije umutekano bashobora kubihagarika bazihagaritse baragerageza kuzihagarika imwe irabasiga yindi barayifata basanga kuko yari umuntu yarasimaho yayanyegeje mu ikapo biboneka neza ko bari basimbere guhungabanya umutekano bwabo kumuhira ibyo byabaye igihe cy'isaha imwe igitondo hanyuma mu Rutana hariho umunywanyi w'umugambwe CNF yaje gutora sida iwe yasanganywe amakarata ane yo gutora kandi ashobora kuba ari ay'ukuri ubu rero yose yafatwa kugira ngo amatohoza abandaye mangoza aho yayakuwe aho ibyo byabaye kuri aho batorera hitwa Ingomane ni muri Giharo kisita zibiri n'inusu mu karere k'uburaruko nta kidasanzwe kirabayo mu karere k'uburengero hariho abamandatere b'umugambwe CNL mu rugari aho batorera bita ku rugumo umwe yafatanye afise urupapuro mwemerera kuza gucungera amatora rutarugwiwe kundi muntu. No muri quartier Swahili hanyine muyinga aho bica kuri ecofocoranic gice cy'itatu hariho uwafashwe uwo muri uwo mugambi nyine ariko aragerageza kugomba kubwira abantu abatora
nta ndorerezi mva makungu zigeze zibonekeza kiretse abaserukira ubuserukizi bw'ibihugu nka Tanzania, Kenya na Nigeria babonetse bacungera amatora ahatari hake. Amashami yigenga akorera mu gihugu yoyo yabonetse acungera ayo matora. Ishami mpuzamakungu Croix Rouge ritabara imbabare ryari ryakwiragije indobo n'amazi hirya no hino kugira ngo abaje gutora barinde gukaraba mu ntumbero yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Amatora yabaye umunsi nayo umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Abashinga amateka bazoba ari 119 bamara ikiringo cy'imyaka 5 nayo umukuru w'igihugu azomara ku butegetsi ikiringo cy'imyaka 7. Bitekanire ko ibizova mu matora bitangura gutangazwa na Seni mu masaha 48 ari imbere. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver niyo nkuru. Reka Eloge Willy Kaneza akomeza tubwira iby'abandi bakandida bigenga ku mwanya wa perezida. Aranatubwira icyo umukuru w'igihugu perezida Pierre Nkurunziza yavuze amaze gutora. Eloge,
amakuru y'ijwi ry'Amerika ryahawe n'abantu bari mu ntara zitandukanye ni uko henshi ibiro by'itora byugaye ku masaha, ni ukuvuga isaha 10 z'umuhingamo nk'uko byari bitekanijwe. Ariko hari uduce tumwe tumwe abari bakiri ku mirongo izo saha bari benshi biba ngombwa ku mwanya wongerezwa. Mu ntara zitari nke kandi havuzwe umunsi wose abanywanyi b'umugambwe Senere bahagaritswe, abankiwe kugenza uburitora hamwe n'abakubiswe. Abahagaritswe hatari hake baciriwe imanza zikibiriraho hamwe zikaba zaraye zikazokomeza kuri uyu wa kane. Eka n'abaserukira bigenga hari aho bafunzwe nko muri Gitega hagati na hagati mu Burundi. Bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize ico babwiye Abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu gihe cy'amatora nuko Abarundi n'abandikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butungane kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co tuma ari mu Burundi akomereka canke mu Burundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye canke abandi batemeye ibijyanye n'ivyavuye mu matora. Ariko kandi abafite uburenganzira warungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe biba bitagenze neza kugira ngo dushobore gukosora. Naho abantu bavuga ati byagenze neza hamwe heze bahejeje gushikiriza ingene amatora yagenze, twasaba yuko ari afite umunezero ubikora mu buryo atawundiye kumva yuko atakaza uburenganzira bwe bwo mu Burundi kuko abatsinze abandi nabo batashoboye gutsinda amatora.
Francis Rohero asanga amatora adakwiye kuba intandaro y'umudugararo.
Ubwa mbere nagomba ko gutora iba umunezero ku bantu, ntigisubire kuba umengo ni gihe cy'ubwoba. Uravye ibintu byandikwa ibivugwa umengo Burundi bwagiye mu ngwano, umengo abantu baragowe, umengo hari gihe bakiba. Nashaka rero ko amatora kaba kajyo kakanyamuneza abantu bumve yuko bafise iteka ryo gutora ico bipfuza ikiza kubagirira neza, utamengo n'abantu baje kubagirira nabi, umengo hari ibara rigira rigwe. Icambere ni iki kigira kabiri, insaba abarundi bose ko igihe twagiye gutora bose babigira n'umuhamagaro bumva ko bataje kunezereza naka mugabo biraba ubuzima bwabo bibaza bati mbega mu myaka iza tugiye kubaho gute. Nibaza ko ari ico nipfuza ko abantu bumva, nkaba ndanashimye ko ahenshi nabonye ko abantu bitavye amatora, nkaba nipfuza ko iki gihe kiba gitandukanye n'ibindi bihe byose twaciyemo.
Ubwo butandukane Perezida Pierre Nkurunziza we yabonye bugica ahejeje gutora mu mba ngozi mu buraruka havuka yabwiye itangazamakuru.
Amatora atandukanye ngomba zitatu ngo ya mbere amatora abaye muri kahise n'amatora yabaye animiya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga, ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo. Kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro Imana isa n'ikibanda cya mbere muri kahise zo kujya bimeze. Kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije atamunyamahanga ni uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya.
Aba banyamahanga nabo batashitse ku rubuga ibyariko birahabera byo babikurikiranye. Umwe muri bo batari n'ubusanzwe Mike Pompeo, umunyamahanga ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, kuri uyu mugoroba mu kiganiro yahamenyesha makuru yagize ati:
"Monitoring Burundi as voters there go to the polls today.
Dushinze igisho Burundi aho abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi. Ndingiye impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko hari amatora zirinjyane, n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi."
right.
Mubihano urwa nigitezwa byose president Nkurunziza icyo adakekeranya na gato.
Ni foto itari nziza mu kahise ko kwitambika imbere byabo bimatora kwa gutamenya. Uwe ndazi neza yuko abundi bigishije uzanye igisho zo bitika ni gihugu. Turamaze gutanga ubushatsi mu rugo tukivuza yuko aronse menshi aronse make bikerezo bamwe byinshi nta muntu yamagwa mbere n'isi yose. Ino munsi batera imbere gakunda ejo bigakanga nko guteragira umuntu agiye mu matora ari guteragira. Guteragira ino munsi akimbo mwaka kimbura kundi mwaka ugwa gusanga igimbo kundi mwaka yateragira gusanga igimbo. Turi mu imenyerezo rero yuko amatora ariko guteragira urari mu kimbura cyangwa kalima kalima rima.
Kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuze imigwana y'abahutu n'igisirikare cyakiziziwe n'abatutsi mu mwaka w'2005 ibaye inshuro ya kane yabutunganya amatora. Ari uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu. Eloge Wilika Neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Wilika Neza, twisegure ku baduteza amatwi ko tutashoboye kubona Gaston Sindimo wa na leo nsinje Ndakumana wa Sahwanya Frodebu kubamenyesha aho batoreye n'icyo bavuga ku matora n'ibidukundira mu makuru ya cataha turabibagezaho. Noneho tujye muri commune Giheta mu ntara ya Gitega aho Evariste Ndayishimiye umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD yatoreye, naho umukandida wigenga Francis Rohero we yatoreye muri zone ya Musaga. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Kwidubu muri komine ya Giheta aho Evariste Ndayishimiye asanzwe avuka niho yatoreye isaha imwe yo mu gitondo. Muri icyo kibanza hari ibibanza byo gutoreramo bitatu. Abantu bateganijwe kuhatorera 1,109 nk'uko amakuru dukura mu bajejwe guhagararira amatora abitumenyesha. Evariste Ndayishimiye akaba yakengurukiye abatoreye muri icyo kibanza kuko bazindutse. Abo bafise umutima w'ukonona nabo abasaba kutisamburirako.
Ndabakeza cyane cyane kubona ishyaka bafise benshi bazindutse kandi ariko batora umutekano nta bantu ariko baronona. Icyo rero ni cyiza cyane ku buryo dutegereza kubakeza. Uno munsi ntihari kuhatora abanyamigambwe, hari kuhatora abarundi. Umurundi wese rero yobanza kumva ko ari umurundi ariko aratora atari umunyamugambwe atari akagwi. Rero iyo ari iby'igihugu yononye abayiyononeye. Nicyo gituma rero nohanura ntihagiye n'umwe acutse uwo mutima kuko abayononeye igihugu ciwe nyene. Kandi turizeye neza uko abafise uwo mutima atari benshi baba bafise nabo nikuguma tubahanura uko nyene.
Francis Rohero umukandida yigenga aho yatoreye ku Musaga muri zone ya Muha mu ishuri rito rya Sokarti yifuza ko muri kazoza amatora adafatwa nk'intambara ahubwo abarundi bakayitabira nk'umunsi mukuru.
Nkaba jewe mba nshingiye ku kintu nyamukuru cy'uko amatora muri iki gihugu areka kuba ikintu cy'ubwoba. Mugabo kuva ubu amatora ari ku munsi mukuru, abantu ntibasigire kugira ubwoba. Umenga amatora aje kunyaga bamwe, aje guhezayo abandi. Jewe nkaba henshi nagiye nerekana ko amatora ari ikintu kije kuduhuza. Hari umuntu wese azana akanyamuneza aza afite ngo agira ati ngiye gutora indongozi nziza, ngiye gutora umuntu akenshi n'imigambi imbere izonyubaka izonkiteka nkwiriye. Rero n'abafite umujinya mu minsi yeze numva yuko umenga abantu bose berekana ko ibara ryogwa. Ukumva umenga icyo bashyira imbere ni gupfukana, ni kwandagazanya. Icyo kinyereje nkaramagira nti nicyo ushaka kwerekana ko amatora ni umunsi mukuru.
Amatora ni wa gatatu yabaye imbuga ngurukanabumenyi za WhatsApp, Facebook na Twitter zugaye mu Burundi. Francis Rohero amenyesha ko bikaba byakozwe ku neza y'Abarundi ata kibazo, ariko bikaba bimiranye n'ivyo asaba abijeje kwisubirako.
Bishobora kuba bifite akamaro nk'uko bishobora kuba bifite ingaruka. Akamaro kavyo ni uko byadufasha twese gutuma tumana ko makuru abarundi bakamenya ibiriko biraba. Ingaruka mbi ni igihe bamwe bayikoresha mu kugira ubu gito mu guca abarisha bavuga ibitari byo. Icyo byose urumva iyo navuze nti uwo umurongozi mu gihe ciwe niwe afata cyo no kwita responsabilite akamenya ati ndabiretse kubera iki. Mu gihe rero yibigize kugira ngo agabanye urukurukuru, agabanye ububeshi, agabanye ibyo konona ni umushigikira. Mugamuzi niwe babigira kugira ngo akwere ubwoba ibibazo kibarava kumenya ukuri ntashaka.
Aho yarari mu Giheta, Evariste Ndayishimiye akarasabye bitoza n'abarundi gushira intaje ishize.
Bahejeje gutora no kwitahira kubandanya ibikorwa, hanyuma tukarindira ababijejwe baharure hanyuma batubwire ingene byagenze. Kandi ikindi novuga ni uko umwe wese yovyakira kuko aha ntitwaje muri sentare aho baca imanza, kuko nta sentare nimwe irabaho na wewe wicira urubanza. Novuga n'abarundi twese tuyo turatora twakira ibyo abarundi bakoze na wewe ububirimwo, kuko nicyo gituma udashobora kuvyanga na wewe uburimwo.
Mwamenya ko aho Evariste yatoreye abaserukira ibihugu vya Nigeria na Tanzania mu Burundi bari bahishikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire, nkuko twababwiye aya matora yabaye mu gihe kuva mu gitondo umuyoboro wa interneti wari wahagaritswe mu gihugu hose ni igikorwa cyabangamye ubwisanzure bw'itangazamakuru muri rusange. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuganira kuri icyo kibazo n'umunyamakuru w'inararibonye Alexandre Niyungeko wahoze akuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi.
Twadusanzwe tubikora mu binyamakuru cyane cyane ama radio Nzamba, radio Tidika Afrikeni, y'abanyagihugu hamwe na Televiziyo Renaissance. Uno munsi twakoreye hamwe mu cyo twita runani rw'amaradiyo kugira ngo koko dukurikirane ingene biriko biragenda hirya no hino, uko twagiye turabishikiriza ku mwanya uko twagiye turabironka. Nubwo rero ko ingene twagiye turabikora n'ubu tukiriko turabandanya nuko twari dusanzwe dufite abo twikora ko baduha amakuru mu gihugu twagiye turabikora ko naho kenshi bitoroshe turahambira ijambo abahiganwa abo twashoboye kuronka abashoboye kutwitaba twagiye turahamba ijambo abandi bahinga abanonosoye amategeko canke n'abandi bafise ivyumviro baterera na cane cane tugashimikira kandi ku bitari ko biragenda neza.
Muri make mu kurangiza amakuru mwaronse kubagiye gutora nabo mwashoboye kubaza abandi bakurikirana ayo matora, babonye muri rusange yabaye gute? Babonye abanyagihugu nkabo mwashoboye kuronka inkuru zabo biteze iki kuri ayo matora?
Ikintu kimwe ubona ni uko amatora yitabwe n'abantu benshi cyane rwose, n'amatora yitabwe n'abantu benshi gushika mbere naho mu kanya hariho abariko baravuga ko mu makomini amame nka za Kinindo abantu bari bakigenda amasaha yo kugara yageze hariho abantu bari bakigenda baca gutora. Ni ukuvuga yuko urumva ko abantu bari benshi kandi bagiye hakiri kare, birerekana neza yuko abarundi banyotewe induka mu gihugu, kuko uravye n'abandi twagiye turavugana biraboneka neza yuko haba amatora yabaye 2005 haba yabaye 2010 2015 siyo turayavuga, biraboneka neza ko icyo bita mu Gifaransa todo participation, kuvuga abantu bitavye ari benshi cyane rwose. Bisigura yuko ari abantu banyotewe rero impinduka, ko ibintu byohinduka mu gihugu, kuko biraboneka neza ko hariho ibitagenda neza abantu benshi yifuza ko byohinduka.
Murakoze cyane, turabashimiye.
Namwe murakoze.
Tuve mu Burundi ariko noneho twigire hafi y'umupaka wabwo n'u Rwanda, ku mupaka wa Ruhwa uhuza Bugasubira uko bwahoze. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yabasuye maze ategura inkuru ikurikira.
Ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abajyanama ba komini mu Burundi, Ijwi ry'Amerika yahisemo kugenderera igice cya Bugarama gihana imbibi n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa. Kuva imibanire hagati y'ibihugu byombi yaviduka mu 2015, aka ni akarere karanzwemo ibikorwa byo gukaza umutekano mu buryo budasanzwe, bitewe no kwikekana ndetse no gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'urw'u Rwanda. Kuri uyu munsi w'amatora nyirizina, nta kidasanzwe ubona cyakozwe muri ibyo bikorwa by'umutekano. Mu kibaya cy'umugezi wa Ruhwa ugabanya ibihugu byombi, abahinzi baramukiye mu bikorwa byabo nk'ibisanzwe. Utereye amaso hakurya ku gice cy'icyo kibaya kibarizwa ku Burundi, naho haragaragara baje mu mirima yabo, baba basarura cyangwa se abakora indi mirimo mu mirima yiganjemo ibihingwa by'imboga. Kuva umubano w'ibihugu byombi wazama gatotsi mu 2015, ku bafite imirima muri icyo kibaya bari banasanga ngo ubucuti yewe bamwe baranashyingiranwe, igikomeye bashobora gukora ni ugucirana amasiri, umwe ari hakurya undi ari hakuno, kugendera nabyo byarahagaze.
Abavandimwe baba bariyo, k'imiryango yagiye ishakayo, ababyeyi babo ntibabona uko babasura, n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo.
Nkanjye niho navukiye, ariko nza gusanga umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda size tuvugana. Nubwo nagera ku mugezi mbandi kubona jama yanjye hakurya yose sinanayihu kuboko, kuko nyayo kuboko urumva mba nkoze fraction. Ubu ni ukuvuga ngo ngiye ubu hano mu Rwanda ntekanye n'umuryango, kuko data ni umunyarwanda ariko mama ni umurundi, manake igisokuru cyanjye kinshi cyo kwa mama kiri Burundi.
Nakuze no mu kayi Burundi, naba nca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo, byari ibintu byiza. Ariko kugeza ubu ngubu tufunze nk'afi nk'imyaka hagati y'itanu n'irindwi, niko nkeka nta muntu n'umwe ujya i Burundi. Naha hakurya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngo abe yagerayo.
Uretse kuba iri diduka ry'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi ryaratanyije imiryango, n'inyungu zavaga mu bucuruzi bwambukiranya imipaka zarahagaze.
Mbere nyine barezaga bakazana imyaka ino, natwe tukajyayo tukabahahira, nabo ibyo bakeneye mu Rwanda bakabitwara, natwe ibyo dukeneye tukabizana.
Hano twahakoraga amafaranga atemuse amafaranga 2000 ku munsi, ariko ubu ngubu kwa barafunze byahise bihagarara, ubungu turi gwano kumanda nta gishe tubona ariko bibaye ngombwa kubafungura twibaza ibi twasubira mu bihe bya mbere n'ubundi tukonya tukona konfaranga
iyo migenderanire n'ubuhahirane bimaze imyaka 5 bihagaze bamwe mu baturiye umupaka wa ruha ku ruhande rw'u Rwanda baragaragaza icyizere ko ishobora kuzahurwa binyuze mu bategetsi bashya batorwa i Burundi
kize cyo gifite bitewe nuko urabona abaperezida baruriho nta kandidatire yatanze uwo yasizeho aramutse atowe ashaka kuzaza afite imyumvire itandukanye n'iyura yaruriho nubwo bikatura byiza kuba badufunga umupaka tukakwambukira kumaranga muntu n'ubundi nka 70% ikize kirahari kabisa
kwije nuko wenda uriya yatatanze kandidatire bishoboka ko uriya yajyaho ashobora kuvuga rumwe na leta y'u Rwanda wenda abantu imigenda abantu bavuga hano kagenda Burundi niranga muntu harundi bakazana bakagatembera nta kibazo bisubiyeho byaba ari byiza
gusaba bagahuriza kuko abategetsi b'impande zombi no kuvuga u Rwanda n'u Burundi baganira hagashira kuko uyu mubano wazahurwa kuko ibyangiritse ari byinshi
cyo mwadufasha nuko mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufite urahangayitse cyane tumeze nkaho dufunze sahi nko mu yinsi ya corona ho ni ibibazo bikomeye cyane
iyo ari bikunze rero ubuyobozi bukadufasha mega muri make bukadukundira niyenda kuko twebwe turaturi hasi ntabwo tuba tuzi impamvu twe tutomoka bikaba ngombwa ko twomoka bya
tukongera nyine tugahuza byaba ari byiza cyane kuko n'abacuruzi benshi bajyaga i Burundi bakazana ibintu
ni ukubitega amaso Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
amakuru yacu tuyasoreze mu Bufaransa aho urukiko rw'ubujurire muri icyo gihugu rwasubitse gusuzuma ko umunyemari Felicien Kabuga uherutse gutabwa muri yombi yakoherezwa kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania Maître Laurent Bayon wunganira Felicien Kabuga ukekwaho kuba yaragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko bifuza ko uwo yunganira yaburanira mu Bufaransa inkuru irambuye turagezwaho na Venuste Nshimiyimana
Kabuga Felicien yitabye urukiko rw'ubujurire urugero ku rusuzuma yubahirizwa ry'amategeko y'ubugenzacyaha kugira ngo amenyeshwe ko agomba kujya kuburanishirizwa Arusha muri Tanzania ibi nibyo byari byasabwe n'urwego rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda abunganira Felicien Kabuga bagaragarije urukiko ko yagombaga kwitaba nyuma y'iminsi 8 amaze kugezwa imbere y'umushinjacyaha mukuru Maître Laurent Bayon mbere y'uko icyo cyemezo gifatwa batumenye ko azagaruka ku itariki 27 imbere y'uru rukiko urwego rwa ONU rushinzwe kuburanisha imanza z'insigarira ku byaha byakorewe mu Rwanda nirwo rwatanze urupapuro rwo gufata Felicien Kabuga runifuza kumuburanishiriza irahe mu Buholandi gusa abamwunganira bavuga ko binyuranije n'amategeko Maître Laurent Bayon ati twebwe icyo twifuza ni uko aburanishirizwa mu Bufaransa aho kujyanwa Arusha ubwo rero tuzahatana kugira ngo ubucamanza bw'u Bufaransa bube ari bwo bucira urubanza Felicien Kabuga dufite impamvu nyinshi tuzabereka kandi uko rudashaka kuburanishiriza Kabuga Arusha ahubwo rurashaka kumujyana irahe kandi ntabwo biteganyijwe mu nyandiko yo kumufata Maître Laurent Bayon yakomeje abwira Ijwi rya Amerika ku magingo ya uko ikibazo gihagaze Kabuga Felicien agomba kuburanishirizwa Arusha ariko ko abona ko ari nk'aho ubucamanza bw'u Bufaransa bushaka gusunikira iriya dosiye urwego rwa ONU rufite icyicaro irahe mu Buholandi ati Ubufaransa nibwemere icyo bushoboye bumuburanishe yarangije avuga ko uwo yunganira akwiye guhabwa icyubahiro kigenerwa ikiremwamuntu agafatwa nk'umwere mu gihe ataraburana ngo ahamwe n'icyaha nibutse ko leta y'u Rwanda kimwe namwe mu mashyirahamwe y'abanyarwanda bumvikanye basaba ko Felicien Kabuga yakoherezwa kuburanishirizwa mu Rwanda Venuste Nshimiyimana Ijwi rya Amerika Londres
urakoze Venuste Nshimiyimana n'abagenzi bacu bakoze uko bashoboye kutugezaho amakuru arebana n'amatora mu Burundi nubwo bitari byoroshye Nshimiyimana n'abagenzi banjye bamfashije kwitegura Facile Gabeho niyo yegeranije yarahagarariwe na Etienne Karekezi Ijwi ni rya Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe
hivi sasa ni 8:00 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC